mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Amafaranga muno musoko tubonamo rwose muzakuvuga
umusoro ni ngombwa ariko nuko umusoro uremereye kuri twebwe
kubera yuko ducuruza ku meza tukarangura utunyanya n'utukaroti wenda n'udutoki ariko ayo mafaranga ntabwo tuyumva.
Aba ni bamwe mu bakora urudandaza rubayabaye mu turere twa Rubavu na Ngororere bidogera iduzwa ry'amatagisi basabwa. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mwe hafi y'amaradiyo yanyu. Akombanze ndababwire muri make ko abademokrate bare batsindiye indi ntebe mu nama nshingamateka Leta Zunze za Amerika. Andy Kim yatangaje ejo kuwa gatatu ko yatsinze muri district ya gatatu muri Leta ya New Jersey, yatsinze mu Republicane bahiganwa muri ico gice Tom McArthur. Kim yahoze ari umufasha mu mutekano w'igihugu muri White House ku ntwaro ya Perezida Barack Obama. Afisa mamuko yo muri Korea kandi azobaye umunyamerika wa mbere yamuka muri karere ka Aziya aserukiye Leta New Jersey mu nama nshingamateka yo Leta ikaba iri New York. Ni mu gihe amajwi amaze indwi agiharugwa nyuma y'amatora yo hagati ya manda yo kurwanira ibanza mu nama nshingamateka na Sena. Ibiharuro vyabonetse mu ijoro ry'amatora vyerekana ko abarepublikane bashobora kongereza intebe zitatu canke zine kuzo bari basanzwe bafise, ni kuvuga 51 canke 49 muri Sena. Ariko mu Republicane yaza imbere muri Leta ya Arizona yarasubiye inyuma mu majwi, bituma umudemokrate yatsindiye intebe yamye afiswe n'abarepublikane mu myaka 30. Naho mu bahiganirwa imyanya muri Sena mu Leta ya Florida na Mississippi ntibiragarangira, bigaragara ko abarepublikane bashobora kwiyongera bashobora kongera ko intebe zibiri abademokrate kugeza ubu barigaruriye n'amashinga mateka ku ntebe 226 ku 200 z'abarepublikane ubwa mbere mu myaka 8. Leta y'Ubwongereza yaremeje integuro y'itegeko ryemerera Ubwongereza kuva mu muryango w'ibihugu bigize Ubumwe bwa Burayi, ariko bisa n'uko Abongereza bamwe batanezerejwe n'ayo masezerano. Abashikiranganji benshi bari ku ruhande rw'umushikiranganji wa mbere Theresa May baremeje iyo nteguro y'itegeko ku munsi wa gatatu hari ejo, inyuma y'iminsi 5 y'amanama y'urutavana ko Theresa May yavuze ko yabaye ingirakamaro. Theresa May yasiguye ko avuga ko iyo ngingo ya leta yiwe ijanwa mu nama nshingamateka kuri uno wa kane. Iyo nama nshingamateka hamwe n'ibihugu 28 bigize umuryango w'Ubumwe bwa Buraya bategerezwa kwemeza ayo masezerano. Bamwe mu bashingamateka batavuga rumwe na leta basigura ko bashigikiye itunganywa ry'iyindi referendum mu kongera kubaza Abongereza nimba bashigikiye ko Ubwongereza bwovana karenge muryango w'Ubumwe bwa Buraya canke bukagumamo. Umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Israel Avigdor Lieberman yaratanze imihoho ejo ku wa gatatu biturutse ku masezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Israel n'umuhari w'abanyepalestina wa Hamas. Avigdor ari mu bari muri Leta ya Israel n'ahandi batemera amasezerano yumvikanywe ko na Misiri bashaka ahubwo gukoresha inguvu nyinshi za gisirikare mu ntambara yo kurwanya Hamas mu ntara ya Gaza. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yarashigikiye ingingo yo guhasha intara ya Gaza kugira ngo intambara zimaze iminsi zihitana ubuzima bw'abantu ku mpande zose zibiri zihagarare. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 ku mugoroba ni kuri metero 19 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Bamwe mu bakora urudandaza rubayabaye mu turere twa Rubavu na Ngororere mu gihugu cy'u Rwanda bidogera iduzwe ry'amatagisi basabwa basigura ko ayo matagisi yaduze ku nshuro zigera kuri zibiri ugeranije no mu bihumbi 2017 ibindi kuri nkuru na mugenzi wacu mu Rubavu Claude Ganza Munyamagana
Kibazo cy'imisoro ukuntu kimeze bajya bavuga ngo tujye dusora ibihumbi 508 ya buri kwezi kandi twendi twayabona isombe
Aba ni bamwe mu bacuruzi bato cyane bakorera muri amwe mu masoko yo mu turere twa Rubavu na Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba bavuga ko izamurwa ry'imisoro ribabangamira ku buryo kuri bo gukomeza gucuruza n'umuntu ari amagura kindi kuko imisoro basabwa isumba igishoro cyabo Bamwe baracuruza isombe idaseye cyangwa idasekuye bigaragara ko yatangiye kuma abandi ni inyanya cyangwa itomati n'utundi ducuruzwa duke mu gihe hari n'abaza mu isoko bazanya amasekuru gusa bategereje bo basekurira isombe twaraganiriye
kandi ibyo by'imisoro twe twavuye ku muhanda nta kintu dufite nta rushoro twagiraga nta nikireba nkawe mbese yanamameza abereye aho bose noneho haba hari n'umuntu nk'ubu ngewe nkaba mfite nk'isekuru yonyine nkaza ari ugusekura gusa nanjye bakanyandikira uwo musoro w'ibihumbi 508 kandi ari ugusekura gusa ntacuruza ibindi byo ku ruhande nta mafaranga muno mu soko tubonamo rwose muzatuvuga
umusoro ni ngombwa ariko nuko umusoro uremereye kuri twebwe
kubera yuko ducuruza ku neza tukarangura utunyanya n'utukaroti wenda n'udutori ariko ayo mafaranga ntabwo tuyumva kandi nta nayo twabona rwose kuko tutakumusezera
aba bacuruzi bavuga ko batunguwe n'uko imisoro yahise izamukikiye kuba inshuro ebyiri kandi batarigeze bagishwa inama cyangwa ngo babiganirizweho mu buryo butaziguye
ntabwo bigize badusobanurira ukuntu byagenze twagiye gusora tugira ngo guhuruje imisoro garuka ni ukuvamo kubera ko duhomba nk'ibyo turangura ntabwo twumva
twasoraga bitatu ubwo nibwo umusoro wuri mu kwa 11 nibwo twatangiranye na bitandatu
babidushyiriye ku musoro umwe umuntu aba ari hano mu soko akaza bakakubarura utazi ibyo bakubarurira ngo ni ibiki tugiye kumva twumva prosa bitera araje aratavuga ngo mbese ni kubera iki tutajya gusora turavuga ngo mbese ko dusora ipatante nibindi tuzajya gusora ni ibihe baravuga ngo imisoro y'ukwezi mubatirebye muri mashine basanga turimo amadeni ku kwezi
nubwo bavuga batya ingingo ya 61 y'itegeko nimero 75/2018 ryo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9/2018 rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage isobanura ko ibyemezo birebana n'imisoro n'amahoro bifashwe bitangazwa kandi bikamanikwa ku mazu yose y'ubuyobozi bw'urwego rw'imitegekere y'igihugu rwegerejwe abaturage bireba mu buryo bwo kubimenyesha abo bireba nubwo hari abakivuga ko ibyo byemezo batigeze babimenyeshwa muri bo hari abavuga ko bamaze kubarwaho amadeni menshi kandi basanga azakomeza kwiyongera kuko nta bushobozi bwo kuyishyura bazabona bakaba basaba gusonerwa
ariko 500 ya buri cyumweru twarayasora barayanze bagira 5 ngo turayatanga twayakura hese
none ubwo hari imyenda baba baraho
ngo bazabara bahereye mu kwa 5
gusora amafaranga 1000 ari gusora 570 nzayakura mfite n'abana bari kwiga
baradusasa tuzakora tutanashora umagaritse gutya ukukomeza nta 5 mfite pe dore gode ngintu ntunguye urebe kubona minote ya 5
guverineri w'intare y'Uburengerazuba bwana Alphonse Munyentwari avuga ko imisoro ishyirwaho byemejwe n'inama njyanama y'akarere kandi abikorera baba bayihagarariwemo ariko ngo bizongera bisuzumwe aho bibangamye binozwe
urwego rw'intara uko ntekereza n'urwego rw'akarere cyazaganirwa kubera yuko dufite n'ubundi ihuriro ry'abikorera ndetse n'ubuyobozi n'ibiganiro biba hagati y'abikorera n'uturere ku nzego zose ibyo biganiro birahari mu biro twabiganira dukurikije biro kandi kuko hari aho twagiye akarere kakagenda kabikosora kandi aho babona bitanoze bakabinoza bigomba kunyura mu biganiro n'abikorera byumvikana ko rero mu by'ukuri niba hari aho bitanoze tuzabiganira ku by'ibisoro murabizi hari n'abantu bavuga ati umusoro uraremereye iyo ndatari ko bimeze ariko icyo nabiza no byose bigomba kunyura mu mucyo no kubivuganaho haba ari ikibazo gihari kikagusohora
ubuyobozi bw'uturere buvuga ko bwazamuye imisoro bugendeye ku byiciro by'ubucuruzi kugira ngo hongerwe ingengo y'imari yatwo Hakarere ka Ngororero kihaye intego yo kwinjiza miliyoni 740 muri uyu mwaka wa 2018 avuye kuri miliyoni 570 yinjiye mu mwaka ushize wa 2017. Abacuruzi bato cyane bo mu karere ka Ngororero bavuga ko basuraga 3000 buri kwezi ariko yabaye 6800. Naho aba mu karere ka Rubavu bavuga ko batangaga 500 buri cyumweru akaba 2000 mu kwezi, ubu yarazamuwe agera ku 5700. Aba bacuruzi bavuga ko basanzwe bagowe n'ubuzima mu ngo zabo, bavuga ko kubazamurira imisoro ari ugukomeza kudindiza ubuzima n'imibereho by'imiryango yabo isanzwe ibayeho ku bugenge.
Ubu se tuzasora iki ko? Ewe nta urenza 500 wungutse 500 nta urenza. Ese ubwo 500 nayo soramo nkanahaye.
Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza, Munyamagana, harakenuye tuje mu Burundi naho havuga kutumvikana hagati y'amakoperative yimba amabuye n'umucanga n'ubushikiranganji burayi vy'agataka mu Burundi. Ubwo bushikiranganji busaba amakoperative kuriha abakozi bimba muri INSS kubavuza no kubambika imyambaro ibakingira impanuka. Bene nayo makoperative nabo bagasigura ko kurihira abakozi bitoshoboka mu gihe hata amasezerano y'akazi abahuza n'abimba kuko bahembwa ku ibene bujuje. Ayo makoperative rero katumve ico agona mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidèle d'Antoine Sabimana.
Inyuma y'umwaka umwe basabwa kwiyunga mu makoperative kugira ngo bagurusha go gukora, abakorera mu gisata cyo kwimba imisenyi n'amabuye bongeye guhagarikwa kwimba. Kigo BM kijeje gukurikirana uko ubutare n'agataka bicukugwa mu Burundi, bavuga ko basanze ayo makoperative hari ivyo atujuje bibatuma bongera kubahagarika gushika bujuje bisaba. Nibizi Théophile aserukira Kigo BM mu karere kwa gati mu Burundi.
Ari ngo inzu umushinga yashikirije kugira ngo amasita ashongera kugurugwa. Twasanze rero bari bagumye bakora mu gihe izo ngingo zishitse ku masite, ubona ko ibyo umushikiranganji yavuze bitari bwatungane. Harimo uko abantu bwiza kuba bamaze kugira amatwarete, bakaba bakoroteye amasite yabo, hari ibinogo bakabifurira, hari ibyo gukingira abakozi. Mwamenye ko kugira ngo amasite asubire gukora ariko ibyo bintu byubahirijwe nk'uko iyo ngingo izingo z'umushikiranganji zabishikirije. Twari kwibutsa rero kubera ko twabona ko batari bashyize mu ngiro, nta kizi imbere nta n'ikiza n'inyuma, ni ingingo zavuzwe zifatanye zose kugira ngo lisite isubire gukora kwije byo byose bisabwa n'amategeko.
Munezero Blaise aserukira abadandaza bafite amabeni, avuga ko bimwe mu byo basabwa n'ubushikiranganje amananiza
no gufata umuntu umukozi ukoresha mu gucukura umusenyi mu mwonga. Urumva gacuba abanare tikacubwira ati uzotegeza gufata urya muntu acukura urya musenyi hajya mu mazi umujyane kugira asirazi, mugire asirazi umujyane kumukotiriza muri NSS atakontra mufitani kwibene yinuye ntaho muhembana. Nibyo badutegeka mwatwe twabonye ko bidashoboka. Turarinde twabuze aha twavutse ducira nayo tumira aha twebe n'imiduga imwe ngaha batubwiye jara mu rupango mubike kandi twarahise n'amatoroza atatu tasipara katurishije mu majana indwindwi kandi dufite amadokima abantu bazoduhagarikira.
Claude Nduwumwe aserukira abadereva bakoresha amabenati.
Iyo ngingo n'inca mugongo kuko bari baratubwiye ko winjiye ku site ubanza kubaza yuko iyo site yarisha bakakwereka impapuro, ubonye bazifise ugapakira bakaguhiresi kugira mu nzira ni wanahura n'ukorera BM akagukontrola aze kubona ko wapakiriye ahari. Mugabo rero bobo ubu baje bavuga izindi ngingo nyene zitorohereza, bavuga yuko aba bene amakoperative yarishe amasite bategerezwa ingo no gukurotira mu misozi. Sinzi kubona nkuri amasozi bagisagara wewe wo kurotira wose ukawuhetse. Ubu kurotiye nibirembaremba basenya usanga babitwaye. Nta matafari woza kubakisha ngo urikora kurotira site.
Siri Jean Donald aserukira abafisa amasite yimbwa mu mucanga n'amabuye, avuga ko izo ngingo zije kubasubiza inyuma mu gihe baheruka kuri amahera menshi.
Kuri amasite hari amategeko badutegeka kudutegereza gukurikirana. Hama amasite turariha n'amahera menshi. Ubu bahengere tugeze hagati baciye haza ayandi izindi ngingo nziza ziyongera kuri ya mategeko nko kuri ya silence umuntu mudafite niyo na kontra obere turayiriha ku meza 33 ayo mahera yacu ahoneyeyo. Dusaba neza umukuru w'igihugu wacu yuko ushaka kudutunganiriza tugaheza kuri hayo iyo kontra yacu twasinyaniye biheze. Udashaka kubikurikiza agataha, ubikurikiza agakora.
Abasanzwe bakora akazi ko kuropora umucanga n'amabuye bapakira imiduga nabo nyene babona kwizo ngingo nziza zitorohereza akazi kabo. Shimira Imana Nesto aropora umucanga mu mwonga wa Kajonzi komine Nyabihanga intara ya Mwaro.
Batuhagaritse katitaguza amajire n'amabotine ngo n'amaroli ibyo ibotine ntiwabijyana mu mazi bica bikunaga hayu deyigi pawa ntakoboka idubuta idire nayo yoyo ni mpuzu ba wambaye nahikanya yo iruma kigira kabiri nakora abona nk'intuze nk'amarori tayo kwambara uri mu matsi kuko azarakoroka kuberwa umuzungagirika twe tuzi yuko wambara uduhuzu nyere tworoshye mu matsi kugira ngo hagitere igipawa hagizungazibunga kikagufata ufashe hasi umera neza uragira isimikiro muga wambaye ibotine nka kamera tubaranduye tumare byo cyabitunaga nta nico twokora
abakora mu gisata cyo kwimbamabuye n'imicanga basaba mushikira nganda jeje ubutare na gataka gusubira mu izo ngingo ku neza abanyagihugu igite ga Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Igisata c'impunzi naho abanyeshuri 10 b'impunzi z'Abarundi ba muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nibo bahawe bourse yo kwiga muri kaminuza ya Ebenezer Dominembwe iri muri territoire ya Fizi muri uno mwaka w'amashuri w'ibihumbi 2018 ushuri 2019. Abanyeshuri basigura ko iyo bourse bahawe ari nto ugiranije n'abanyeshuri bandi barangije amashuri yisumbuye bari mu ikambi z'Abarundi zitandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ifatikanyije na kaminuza yigenga Université Ebenezer de Minembwe bemereye abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi bari mu nkambi yo mu Rusenda murongwe ndetse no hanze y'inkambi buruse yo kwiga muri kaminuza ya Yemi. Université Ebenezer de Minembwe muri uyu mwaka wa kaminuza w'2018-2019 Mushishiragaba Dieudonné ni umuyobozi wungirije wa kaminuza ya Yemi avuga ko batanze izi buruse 10 zifite agaciro k'10,000 by'amadolari kuri aba banyeshuri b'Abarundi muri gahunda yo kuzamura uburezi dore kwizi impunzi zari zimaze imyaka 3 zicaye zitiga.
Naho kubijanye n'impunzi z'Abarundi by'ukuri byaratubabaje kubona Abarundi ari benshi no muri bo harabize bafite ama diplome ariko badafite ubushobozi bwo gukomeza amashuri. Rero twagize imbaraga zo gushaka ingene twabafasha kugira ngo bakomeze bige tubaheze espoir de vivre cyangwa se ibyiringiro byo kubaho bareke kwihebura. Ni muri ubwo buryo twagize ngo tubashakire bourse ibafasha kwiga.
Iyo bourse yanyirangana gute?
Ni $1,000 par étudiant.
Bakaza ikoresha gute? Bakayikoresha gute?
Izabafasha muri logement, ibafashe mu byo kurya no muri frais académique bagomba kuriha.
Abanyeshuri batandukanye hirya no hino mu nkambi yo mu Rusenda aho twabasanze muri sale ya biblioteque yo mu nkambi yo mu Rusenda bari baje gutanga ibyangombwa birimo za fotokopi za diplome ikiranga impunzi ndetse n'ibaruwa isaba buruse bari bishimye kandi bari bafite akanyamuneza kuri izi buruse bagiye guhabwa.
Twayishimye kuko twabonye ko ahanini yabatwiyumviye ko nk'impunzi z'Abarundi kuko twari twabishatse kuva imbere y'igihe yuko abantu bashaka kubandanya za kaminuza atakuntu turiko turabona ingene bizobandanya ariko noneho tubonye uko bigenze twabyise ko ari nk'ijuru ryugurutse kuri twe ku buryo bw'uko batwiyumviye kandi twanashimye ni université twumvise ifite faculté zimeze neza kumbure mbese zijanye n'igihe cy'iterambere cy'uno munsi.
De ibursa duhaye yende kengurutse cyane nashaka no kugira ko nkengurukira ISNR yemeye i partenariat na Agence Université ya Ebenezer jewe ibursa ikindi cyo ndayishimiye ko nuko bahije kwereka abarefije ko naho bari mu ngorane bashobora kuronka chance yo kubandanya ivyigwa. Ama nashaka binashimye nuko Université ya Ebenezer bizofata en charge abana babarefije mu buryo bushangira ngo nka hafi jana ku ijana nico tayikengutse gose cyane.
nubwo aba banyeshuri ari abavuga yuko bishimiye izi buruse z'abantu 10 bemerewe, hari n'abandi nabo bavuga yuko uyu mubare w'abanyeshuri 10 ari muke ugereranyije n'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bicaye mu nkambi yo mu Rusenda ndetse n'iya Murungwe. Manirakiza Vincent n'umwe muri abo banyeshuri mu nkambi yo mu Rusenda twasanze yaje gusaba iburse.
Icyo tunenga ko ni iki? Ni kuvuga igitigiri batoye ntabwo gishimishije na gatoye. Uraje igitigiri cy'abantu bane ku banyeshuri basanzwe bari ngaha hano mu Rusenda ni ibintu bidatomoye. Kuko turi abanyeshuri bari ngamajana ariko uravye turamwe abantu bane byadutangaje cyane kuko ntawuzi ngo arimwe canke ntarimwe ariko ni ibintu bitatu byoheje.
Ariko si bane ni 10.
Ego mu nkambi yo mu Rusenda ni bane. Murongwe batatu ibuvira batatu nuvuga ngo igitigiri cy'abantu 10 twerere tukara cyo igitigiri cy'abantu 10 ku bantu twadusanganywe ingorane z'urutavana ko twifuza kwiga kaminuza tukabona ntigikwiye na gatoya. Ico twosaba abo bavyeyi bavyiyumviriye uwo mugambi nuko ahubwo bododora hatari hato kugira ngo iyo mfashanyo yongere kugira ngo baze batora abandi baje kubandanya amakaminuza kuko byo dushimisha cyane uravye ukuntu tubayeho ni ibintu bidacishimishije cyane.
Ubuyobozi bwa kaminuza ya Ebenezer buvuga yuko izi mpunzi z'abarundi zemerewe iburuse yo kwiga imyaka 3 zizatangira kujya kwiga muri iyo kaminuza muri uku kwezi kwa 11 k'uyu mwaka w'2018. Mumenye yuko iyo ari yo buruse ya mbere itanzwe kuri izi mpunzi z'abarundi kuva zagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'2015. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo nawe nyine arakenuye mukanya isase akadisho ku mbuga ngurukana umenye.
Cha, bijya bi, biranuga nuko kwa rivye.
Kandi bihu.
Ngo ni bihu kandi na vyisomeye.
Ndakubwiye kwa tarivye.
Nivyo.
Nivyo.
Ka sivye. Dupingi. Dupingi. Utangiki.
Mupinga mupingi. Umvirize ijwi rya Amerika. Irabeshutse igihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Ubushikiranganje bw'indero mu gihugu cy'u Burundi huherutse gufata ingingo yo kuba burahagaritse itozwa ry'intererano y'abavyeyi kuvyerekeye gukinga amasanganya hamwe na yagenewe gutunganya inkino mpuzamashure. Abantu baribajije utubazo tutari duke babicije ku mbuga ngurukana bumenyi twinshi tujanye n'icatumye iyo ngingo ifatwa canke kubigiye gukurikira. Reka mugenzi wacu i Bujumbura Diane Ndonse yaducukumbura ino nkuru aduha umuco.
Mwikete ubushikiranganje bw'indero buherutse kwandikira abayobozi b'amashure busigura ko bwahagaritse ayo mafaranga y'inkino hamwe nayo gukinga amasanganya bwisunze itegeko ryabwo inimero 620 agakwego 630 agakwego 972 ryo kuwa 17 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Abarisomye ku mbuga ngurukana bumenyi bibajije ibibazo byinshi kuko iryo tegeko ridahakana itozwa ryayo. Turasoma bimwe muri byo banditse nkuko bisanzwe tutavuze amazina yabo kuko tutavuganye nabo. Duhere kuri uyu abaza ati mbebasha iyo ngingo yafashwe kubera iki? Uyu nawe asa n'umwishura muri aya majambo ati emwe sinzi nkawe ugitangara. Ingingo zifatwa mu bushikiranganje bw'indero ni nyinshi cyane ntawo kwa Mari Karasiguza. Uyu nawe ati urugwandiko rutagira itariki go barugo muri uno mwaka. Tubandanye n'uyu yagize ati none abari bamaze gutanga ayo mafaranga bazoyasubizwa. Dusome n'uyu asa n'umwishura ati ha uri n'ugusubiza amafaranga nk'ayo ntasubizwa. Ntibasubira kwibuka ko yogirira akamaro nyene. Nibashake bashireho itegeko ryo kuyasubiza murabe ndi ngaha muzompinyuza. Turabandanya n'uyu yagira ati si assurance si nkino ku bwanje ayo mafaranga yavyo arakenewe gutangwa kabisa. Ivyo bintu birakenewe byose ku mashuri canke nimba leta igomba kuvyiremeka itayasavye abavyeyi ni bivuge neza hama turuhuke na kare n'umuvyeyi. Tugarukirize kuri uyu yagira ati mubwire umushikiranganji abe yibuka ko umugabo yihindukiza mu kirago atihindukiza mu ijambo. Mperuka ubushikiranganji butegeka ko ayo mafaranga atangwa muragaba abafise amashuri jewe ndabona amagufuri ari hafi. Naye abayobozi mu mashure ya leta mweho muraza akabarindiri ha 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 ha. Nubwo rero benshi basa n'abazazaniwe nk'aho ubushikiranganje bwisubiye ko Juma Edouard avugira ubwo bushikiranganje arabihakana.
Ihibambewe ahubwo iyo ngingo igamije gushira mu ngiro iryo tegeko shikiranganje ku buryo bubereye. Icyo mwomenya rero nuko gufata ingingo nk'iyo ari bwirizwa ku bushikiranganje mu gihe bigaragara yuko inyungu z'abana bujejwe n'iz'ababyeyi zishobora kutubahirizwa. Igihambaye nuko ingingo ifatwa iba yumvikanywe ko n'inzego zose zegwa n'icyo kibazo.
Aha rero bamwe mu bayobozi b'amashure bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko aya mafaranga afise akamaro kanini. Ingenieur Juvenal Niyongabo numwe muri bo arongoye ishure ryigenga ry'imyuga ryo mu gisagara cha Bujumbura CST.
Aya mafaranga maze ni kinini kuko tufatiye kuri gicereke y'ukinga impanuka. Aya mafaranga yafasha cyane abana igihe bagize ingorane z'impanuka bari ku ishuri cyangwa bari mu yindi mirimo y'ishuri. Nko birashobora gushika aha turi mu ishuri tekinike, abana barashobora kugurwa ko ni mashine bari muri maintenance, bashobora gushika umuyaga nkubuka bafata bari ko baragira montage electricité. Donc impanuka zo banyishi bari muri siporo bashobora kuvunika. Icyo gihe rero bavunitse umuntu ntababyifuza birashika gusa. Naho tujya kwitura ama compagnie d'assurance kugira ngo agire icyo atereye. Igihe rero mahari atobahari biraboneka neza yuko ishuri n'igihe cyo cyagimenya iyo rikura n'iyo rivuza uwo mwana kuko ibikorwa bakora ku ishuri nibyo biba byatumye uwo mwana agira ikibazo.
Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero aratomora neza ko iyo ngingo ihagarika itozwa ry'ayo mafaranga yafashwe kumva z'uko bikorwa nabi mbere bikagira ingaruka mbi ku banyeshure.
Hari nk'aho abayobozi b'amashure mu gutoza ayo mafaranga baciye bakumira y'amakomite nshingwashure tutibagiye abandi bagiye barirukana na abana ku bwinshi ngo batayatanze nta burenganzira bwo kwiga bafise n'ibindi n'ibindi. Ubushikiranganje rero ntibwari guheza ngo burere amaboko.
Uko biri kose umuyobozi w'ishure rya CST ingenieur Juvenal Niyongabo abona ko ayo mafaranga atohagarikwa burundu gutozwa kubw'akamaro kayo.
Rero twebwe duheje kuyatoza twaca tuyajana tukayashira muri konte ya DPI meri ya Bujumbura abandi bakashira aho batumbereye. Ko siporo imfise akamaro yahuza abantu igatuma abantu habekana ko hari amahoro meza abantu bakamenyana inkino zari ziryoshe zari zifise akamaro kanini. Rero n'ubundi mvuga nti nimba iyo siporo itagiye kuvaho nimba ayo mashampiyona bagiye kubandanya kogwa ku buryo bw'ubushikiranganje bwa leta y'u Burundi bakaba bagombye ko ayo mafaranga ava ku bavyeyi twebwe dukoma amashi mu gice dushikikiye ni kimwe nuko izo nkino tubona ko zaringira akamaro zito hagarara.
Naha nyene ubushikiranganje bw'indero buratanga umuco. Umuvugizi wabwo avuga ko mu minsi ya vuba bazosohora urwandiko rutomora neza uko ayo mafaranga azotozwa n'uruhara rw'umwe mu ikoreshwa ryayo. Twibutse ko itegeko shikiranganje ryo mu kwezi kw'indwi mu ngingo yaryo ya kane n'iya gatanu ritegekanya ko umunyeshure umwe ariha amafaranga igihumbi y'amarundi buri mwaka y'intererano y'inkino mpuzamashure hamwe n'ikindi gihumbi cyo gukinga impanuka. Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, harakenewe no kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Inshuti bakunze mari kumwe natwe tubashimire ku kanya mwafashe ko kutumviriza. Yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu hamwe na Ingenieur Joy amufashije mu buhinga bw'ivyuma. Nanje Diane nahaze twari kumwe tuzongere ejo nk'aho twahereye. Twasigiye kano karirimbo ki radio yanyu mukunda ijwi rya Amerika.
Igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu
banyagihugu yo yabayi isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa bijya byayiranze n'ibirimbere
sekanamu